Mukomeze kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 94 99 no kuri FM 95 n'ibice bibiri ho ni mu Burundi naho mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyatuvewa.com. Muri kumwe rero muri uyu mwanya na Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru kandi muri kumwe
na Fidel Niyongabo nanje ndabahaye ikaze mu biganiro takurisa.
Turi hagati badufungiranye nyine mu nkambi nta kindi kindi twakora akaba ari amakuru n'ubundi twari dusanzwe dufite yuko bagiye gukoresha abapolisi ba special bagera kuri 200 kugira ngo baze batware abantu ba muri komite.
Uwo ni Mbangutse Maombi Louis uhagarariye impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya Kiziba mu Rwanda avuga ko igipolisi cy'u Rwanda cyagose iyi nkambi.
Ntabwo mbizwe nabaza reka imba wubije kambaza.
Uwo we ni Teose Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda avuga ko nta bikorwa bidasanzwe azi byatumye abapolisi bagota inkambi ya Kiziba.
Umunyeshure wa mwishure gisumbuye rya Forest High School mu gisagara cha Ocala muri leta ya Florida iri mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika yarashe akomeretsa uwundi munyeshure bigana uno munsi wa gatanu. Muririmbyikazi kirangiranwa w'umurundikazi Kajanine yizeye ko azoshobora gukoresha akaryo kiwe gashasha kugira ashire habone ibibazo bya politike biri mu Burundi. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuye hakiri kare mu nama ya Commonwealth y'ibihugu bigizwe hanini n'ivyakoronijwe n'Ubwongereza iri kibera ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres. Abaforoma n'abaforomakazi batari bake mu gihugu cya Zimbabwe bagize imyiyerekano no munsi wa gatanu ku mugwa mukuru Harare. Iyi nkuru izi nkuru rero hamwe n'ayandi makuru tubafitiye turaza kuyagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu.
Duherero kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Jenny. Ngaha muri Amerika umunyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya Forest High School mu gisagara cha Ocala muri leta ya Florida iri mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika yarashe akomeretsa uwundi munyeshuri bigana uno munsi ku wa gatanu. Ibyo byabaye umunsi abanyeshuri bihumbi n'ibihumbi mu gihugu cyose bahagaritse kwiga. Ivyo ni mu ntumbero yo kwibuka ubwicanyi bwabereye ku ishuri ryisumbuye rya Columbine muri leta ya Colorado ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1999. Abanyeshuri babiri bishe abandi banyeshuri bigana kuri iryo shure 12 hamwe n'umwigisha imbere yuko biyahura. Umenyeshamakuru umunyeshure murantunga yarashe uwundi munyeshure bigana uno munsi wa gatanu muri leta ya Florida arafunzwe muri iki gihe. Uguhagarika kwiga vyakozwe n'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye mu gihugu cyose vyateguwe n'abanyeshure bo ku ishure ryisumbuye rya Marjorie Stoneman Douglas mu gisagara cha Parkland muri Florida ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Kuri iyo tariki abanyeshure n'abakozi bakora kuri iryo shure 17 bishwe n'umunyeshure yahoze ahiga. Abanyeshuri bo ku ishuri Marjorie Stoneman Douglas bifatanije n'abandi banyeshure bo mu mashuri yisumbuye arenga 2600 mu gihugu cyose mu gusohoka mu mashuri yabo no munsi wa gatanu basaba abashingamateka gushyiraho amategeko akomeye agenga ivyerekeye inkoho mu gihugu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho ku makuru yerekeye Afrika, Perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuye hakiri kare mu nama ya Commonwealth y'ibihugu bigizwe hanini n'ivyahoze bikoronijwe n'Ubwongereza iriko iba muri iki gihe ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres. Yavuye muri iyo nama hakiri kare kugira aje guhangana n'imyiyerekano ikomeye iriko ibera mu gihugu ciwe. Aya makuru yatangajwe n'ibiro vyiwe. Ramaphosa yashikiye ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri yemeye gusubira kunagura ubutunzi no kurandurana n'imizi ruswa mu gihugu. Yerekanye impungenge zikomeye ku ruhagarara ruri mu ntara yo mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu hamwe n'amakuru avuga ko habaye gutana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abari mu myerekano. Perezida Ramaphosa yasabye abantu kuguma batekanye no kubahiza amategeko muri iyo ntara. Yasabye abafise ivyo bidogera bose kubigira bikiye mu mahoro aho gukoresha inguvu n'akajagari. Yongeye asaba abajejwe umutekano kudakoresha inguvu z'umurengera. Igipolisi cyarashinzwe insoro z'umupira z'imipira kubara imyerekano uno munsi kwa gatanu. Amamangazini yasahuwe, amabarabara arazibigwa, imodoka ziraturigwa n'abari mu myerekano. Abantu bashika kuri 23 bahagaritswe. Iyo myerekano nico kibazo gikomeye cyane cya mbere President Ramaphosa agiye guhangana nacyo kuvashitse ku butegetsi mu kwezi kwa kabiri. Yashitse mu ntara mu buraruko bushire burengero bw'igihugu no munsi kwa gatanu aho yagiranye ibiganiro n'abategetsi baho. Iyo ntara yaranzwe n'uruhagarara rufatiye kutaronka uburaro, kudashobora kwivuza hamwe no kubura akazi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abaforoma n'abaforomakazi batari bake mu gihugu cya Zimbabwe bagize imyerekano no munsi kwa gatanu ku mugwa mukuru Harare. Ni nyuma y'uko leta ibirukanye mu kazi bifatiye ku kugarariza akazi kwabo kubera avuga ko imishahara yabo iri hasi n'uburyo bubi bakoreramo. Mu myerekano yabo basaba leta gusubira ku ngingo yo kubirukana mu kazi. Guhagarika akazi kwabo kwabaye gato inyuma y'uko abaganga barangije mu rwiheze kugarariza akazi kwamaze ukwezi. Abaforoma n'abaforomakazi bari mu myerekano basaba gusubira mu kazi kabo. Yamara bamenyesheje ko ibyo bidashobora kuba mu gihe ata buryo buhagije bafise. Ibitaro vya leta ntibifise imiti ihagije mu bubiko. Abagwayi bategerezwa kugura imiti mu mamangazini y'abikorera ku giti cyabo. Cegera cha president wa Zimbabwe Constantino Chiwenga yirukanye abaforoma n'abaforomakazi ku munsi wa kabiri. Yabagirije ko ukugaragariza akazi kwabo gufatiye ku mpamvu za politiki. Yamara bo bavuga ko atarabanye politiki, ko ari abantu bakunda igihugu. Abanyagihugu basanzwe n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bifatanije n'abaforoma hamwe n'abaforomakazi mu myerekano yabo y'uno munsi kwa gatanu. Banditse amaketi hamwe n'ababashigikiye asaba leta kubasubiza mu kazi kabo. Inkuru yerekeye abakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane abakunzi bo mu gwi Arsenal wo mu Bwongereza. Arsene Wenger, umumenyereza mukuru wa Arsenal mu Bwongereza, yatangaje ko azosezera uwo mugwi mu mpera z'ikiringo cya shampiyona y'uyu mwaka. Azobarangije imyaka 22 aho umumenyereza mukuru wa Arsenal asezeye hasigaye umwaka ngo amasezerano yagiranye na club yiwe Arsenal arangire. Umugwi Arsenal mu kibanza cya gatandatu muri shampiyona y'uyu mwaka mu Bwongereza, bikaba ari bigaragara ko uwo mugwi utazoshobora kurangiza mu migwi ine ya mbere uyu mwaka. Ikizoba kibaye ikiringo kigira kabiri cya shampiyona y'u Bwongereza, umugwi Arsenal udashobora kurangiza mu migwi ine ya mbere wikwirikiranya. Uburyo bwonyine Arsenal ishobora kugaruka mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ni ugutsinda igikombe cya Europa Cup. Arsene Wenger muri iki gihe afite imyaka 68 yatsindiye ibikombe vya shampiyona y'u Bwongereza bitatu n'ibikombe indwi vya FA Cups. Wenger yatangaje ko yabaye umumenyereza mukuru wa Arsenal mu kiringo c'imyaka itari mike, ryabaye iteka kuri we rikomeye. Abategetsi b'umugwi Arsenal bavuga ko uzomusubirira zogenwa mu buryo bwihuta bushoboka. Arsene Wenger yagenywe kuba umumenyereza mukuru wa Arsenal ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1996. Ni we mumenyereza mukuru yaramaze igihe kirekire cyane kurusha abandi bamenyereza. Mu myaka itari mike yiwe ya nyuma mu mabanga y'umumenyereza mukuru wa Arsenal, inguvu z'umugwi Arsenal zagiye zigabanuka ku buryo imyidogo y'abarorerezi yagiye iriyongera ku buryo badugije amajwi yabo hejuru basaba ko asezera. Mu nkino za nyuma byari bibonekeje ko abarorerezi batari bake bagiye barihoza inkino z'umugwi Arsenal. Abitegereza ibintu bakaba bavuga ko biri mu byatumye aruhira gufata ingingo yo gusezera.
Deni Yongabo, urakoze kuri aya makuru. Kunguru Fidele amaze kubagezaho mu kanya ku byerekeye inama y'abakuru b'ibihugu biri mu muryango wa Commonwealth byahoze bikoronizwa n'Ubwongereza. Twababwira ko byatangajwe ko u Rwanda hari rwo ruzakira inama y'umwaka utaha. Dukomereze rero amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Duhere mu Rwanda, ubwoba ni bwinshi mu nkambi ya Kiziba hicumbikiye impunzi z'Abanyekongo zisaga 17,000. Ni nyuma y'uko kuva mu gitondo cyo kuri wa gatanu igipolisi cy'u Rwanda cyagose iyi nkambi. HCR ishami rya ONU rishinzwe impunzi iravuga ko itazi ikigamijwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana arakomeza abagezaho iyi nkuru.
Ubuyobozi bw'inkambi ya Kizibi iherereye mu karere ka Karongi buravuga ko impunzi zitewe impagarara no kubona umubare munini w'abapolisi bayizengurutse batari bahasanzwe. Amarembo abiri yinjira muri iyi nkambi kuri ubu arinzwe n'abapolisi kandi hari hasanzwe hacungwa n'impunzi ubwazo. Umuyobozi w'iyi nkambi Mbangutse Mahombi Louis yabwiye Ijwi rya Amerika ko n'ubundi bamaze iminsi badatekanye bikanga ko hari abashobora kubakurwamo bakaba basangishwa bagenzi babo 22 bari mu buroko.
Ngo turi hagati badufungiranye nyine mu nkambi nta kindi kindi twakora kaba ari amakuru n'ubundi twari dusanzwe dufite yuko bagiye gukoresha abapolisi ba special bagera kuri 200 kugira ngo baze batwara abantu bo muri komite ndetse n'abantu ngo bigeze gukorera iyi leta yaba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi.
Kugeza uyu mwanya hari ikindi gikorwa bari bakora siretse kuza bagahagarara kuri ayo mabariyeri no kuzenguruka inkambi?
Oya, nta kindi kindi barakora. Gusa icyatangaje nanone ni uko bamaze kugeramo bagahita batanga itangazo, abaparteneri bose bafatanya na HCR bose batashye. Ubu inkambi ni abapolisi bari kuyikontrola, nta yindi activite n'imwe iri gukora.
Navuganye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT wose badege ahagana saa saba z'amanywa mubaza niba hari ibikorwa bidasanzwe biteganyijwe byatumye abapolisi baguta inkambi nk'uko impunzi zibivuga. Nguko uko yansubije.
Ntabwo mbizi.
Ntabwo mwabumvise ko bayigose.
Ntabwo mbizi ngo nabaza reka nimba wubizi reka mbaze.
Nongeye kumuhamagara mu masaha ya saa 9:00 mubaza niba hari amakuru yamenye.
Ntabwo ntabaje bambwira ko nta gishya. Ni ukuvuga iki?
Impunzi ziravuga ko abapolisi biyongereye benshi.
Ni nuko byarangiye ansaba gukoresha ubutumwa bugufi. Namwandikiye mubwira ko impunzi zivuga ko inkambi igoswe kandi zikeka ko haba hateganyijwe umukwabu ugamije guta muri yombi bamwe muri bo. Ndamubaza nti byaba ari byo? CPT wose badege yansubije agira ati ayo makuru ntayo mfite. Nongeye ndamwandikira mubwira ko uhagarariye HCR Karongi nawe yemeje ko ku nkengero z'inkambi hashyizwe abapolisi benshi ndetse birukana impunzi zacungaga bariyeri zinjira mu nkambi, abapolisi bazisigaraho mubaza impamvu z'izo mpinduka. Ntiyongera kunsubiza. Uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Karongi bwana Mark Rode yambwiye ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu yamenyeshejwe ko hari abapolisi bari buve mu mujyi wa Kibuye berekeza kuri Centre turi kumwe iri munsi y'inkambi ya Kiziba, ariko ko ari ku mpamvu z'amahugurwa. Amakuru yahawe ngo nuko baje bitwaje matera n'ibindi biryamirwa kuko baharara bategereje kubonana n'umuyobozi wabo. Mark Rode yambwiye ko ahagana saa saba yohereje umukozi ushinzwe umutekano agasanga abapolisi aribo barinze amabariyeri bahirukanye impunzi zari zisanzwe zihaba. Cyakora yambwiye ko nta makuru ahamye yigeze ahabwa n'urwego urwo arirwo rwose.
If you have an increase of police officers around the camp or near the camp, they are preparing to do something.
Niba bongereye abapolisi ku nkengero cyangwa hafi y'inkambi, hari ikintu kiri gutegurwa rwose birashoboka. Twe ntabyo tuzi. Turabaza umuyobozi wa polisi ku rwego rw'intara cyangwa rw'akarere tumenye neza icyo bari gukora. Perezida na Vice Perezida b'inkambi bampamagaye turavugana. Nababwiye ko nabo bakwitekerereza. Niba babona abasirikare n'abapolisi babagose, ubwo nabo bakwibwira igishobora gukurikiraho. Ntacyo polisi yigeze inyibwirira, sinzi icyo bagamije.
I don't have any direct communication from the police. I don't know what they are planning to do.
Twashatse kumenya niba hari icyo ministeri ifite impunzi mu nshingano yabizi ku bwiyongere bw'abapolisi mu nkengero no kuri bariyeri z'iyi nkambi. Umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri iyi ministeri bwana Rwahama Jean Claude akoresha ubutumwa bugufi ambwira ko muri uwo mwanya atabasha kwitaba telefoni. Nahise mwandikira mubaza niba polisi yabamenyesheje ikigamijwe, ntiyansubiza. Ku itariki 16 z'uku kwezi ubwo inkambi ya Kiziba yakuraga ikiriyo cy'ababo bishwe mu kwezi kwa kabiri, umuyobozi w'iyi nkambi Mbangutse Mahombi Louis yavuze ko batazacika kuvuga karengane bagiriwe.
Cyavanye igihano cy'urupfu, ariko twebwe dutekereza gutaha iwacu tugahembwa kwicwa, tugahembwa kuraswa. Abavandimwe mwe rero, birashoboka ko tuzaraswa n'ikindi gihe.
Uyu muyobozi avuga ko kuva kuri iyo tariki hari abantu bagerageje kwinjira mu nkambi bashaka amakuru. Umwe muri bo bakeka ko ari umusirikare ukora mu ishami rishinzwe iperereza arafatwa, nyuma bamushyikiriza ubutegetsi ntacyo bamutwaye. Inkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo 17,300 zirimo kuva mu 1996. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza, ngushimire cyane kuri iyi nkuru. Nisegura kandi mbasabe imbabazi mu nkuru nari mbabwiye mu kanya ku byerekeranye n'inama y'ibihugu bya Commonwealth biri mu muryango w'ibihugu byahoze bikoronizwa n'Ubwongereza. Itaha izaba mu mwaka 2020, ntabwo ari 2019. Tunyarukiye noneho muri Uganda. Umufasha wa Jean Claude Yakaremye, umwe mu Banyarwanda baherutse gutabwa muri yombi n'inzego z'ubutasi, yasabye ubutegetsi bwa Uganda kurekura umugabo we, avuga ko ashinjwa ibyaha atakoze. Ari kumwe n'umwunganira mu mategeko Nyirahabimana, yavuze ko umugabo we yakorewe ibikorwa bibi by'iyicarubozo n'igisirikare cya Uganda. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignacio Sebahizi uri Kampala.
ari kumwe n'umwunganira mu mategeko Madame Beatrice Nyirahabimana yabwiye abanyamakuru yuko bamaze ibyumweru bibiri bataza aho umugabo we yaburiye kugeza ubwo inzego zishinzwe umutekano za Uganda zemeje ko arizo zimufite ubu ngakaba ziteganya kumugeza imbere y'ubutabera bwa gisirikare
kuko icyaha bamushyizeho ni icyaha cy'imbunda cyerekanye n'ibintu byo byamamane ku bintu nk'ibyo kuko baramubajije arababwira ati je nta kintu mbiziho bumvise bitabashije kumufata niko kumukura muri cyo aho yarafungiye habi bamujyana aho bita Macinde natwe niho twabashije kumubona mu kuwa mbere w'icyumweru kino
mwabonanye muraganira
kwabonanye turaganira ndamubaza niki
yakubwiye se ko bamufashe gute aho hari baramuhohotera
baramufashe nabi cyane kuko ngo baramukubise
yarasanzwe aho rikize ni umugabo wawe nyine wumva urengana cyangwa hari nabandi ko twumva ngo hari nabandi benshi bagenda bafungwa hari
nabo navuga ngo ni umugabo wanje wenyine kuko na ubwe naramaje arambwira ati turi kumwe n'abanyarwanda benshi aho ndi hari yo benshi aho bamushyize aho makenda
yakubwiye kugira umubare wari we
nago yambwiye umubare ariko yambwiye ati harimo benshi harimo abanyarwanda benshi aho ngaho ndi
bose bashinjwa kimwe se cyangwa bafite bitandukanye
ntabwo namubajije ibyo bashinzwe kuko gusa yambwiye ati ni benshi nabonye bari aho ngaho nasanzeyo
ubunganira mu mategeko bwana Kiza Aaron yabwiye abanyamakuru yuko Jean-Claude Iyakaremye yafashwe mu ijoro ry'umunsi perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuye muri Uganda kuganira na mugenzi we perezida Yoweri Museveni ku matati yarari hagati y'ibihugu byombi akaba avuga yuko uretse gushinjwa icyaha cyo gutunga imbunda atabyemerewe n'amategeko Jean-Claude Iyakaremye anashinjwa icyaha cy'ubutasi nabajije Aaron niba ifatwa rya Iyakaremye ku munsi abaperezida bombi bagize ibiganiro hari aho byaba bifitanye isano atahubwa ibibazo byo gufunga abanyarwanda niho byagombaga kugarukira
it raises an alarm because leaders talk at the highest level to
ati yego biteye ikibazo kuko sinumva ko abakuru b'ibihugu kuri urwo rwego rwo hejuru ruhebuje boganira bakemeranya guhagarika amakimbirane hagati y'ibihugu byabo hanyuma mu ijoro abasirikare bagakora ibinyuranyije n'ibyo abakuru babo baganiriye bagafata umuturage usanzwe witwarira moto birababaje byerekana ko inzego z'ubutasi za Uganda zitubahirije ibyo abaperezida bombi baganiriyeho
that communication of that deal
bwana Aaron Kiza ni wunganira n'abandi banyarwanda bagiye bafatirwa muri iki gihugu muri ubwo buryo yambwiye yuko 10 barekuwe bagasubizwa mu gihugu cyabo akaba hasigaye umwe René Rutagungira ugikurikiranwaho ibyaha bijyanye n'ubutasi mu kindi gihugu n'urukiko rwa gisirikare twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier Richard Karemire kuri iki kibazo ariko ntibyashoboka nyamara ariko ubutegetsi bwa Uganda nabwo bushinja leta y'u Rwanda gufata nabi abanyayuganda baba muri icyo gihugu ndetse birimo no kubahagarika ku kazi bakora badahawe ibisobanuro nibutse ko umubano hagati y'ibihugu by'ibituranyi wari nk'uwari watokoye buri gihugu gishinja kigenzi cyacu kukigambanira ndetse bigatuma abaperezida bombi banga kujya mu nama atandukanye yabereye mu bihugu byombi ariko nyuma gato mu kwezi gushize perezida Kagame w'u Rwanda yaje gusura mugenzi we Yoweri Museveni inama yabo irangiye babwira abanyamakuru yuko ari nta kibazo gikomeye kiri hagati y'ibihugu byombi ko banashyizeho inzira zo gukemura ibibazo ibyo ari byo byose bishobora kuvuka kubera ubudahanahana amakuru byihuse. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Bahizi, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Umuririmbyi w'umurundikazi Kajanine yatorewe kuzaba mu ikipe y'abakemurampaka bazahitamo abazatsindira igihembo mu iserukiramuco rya sinema ryitiriwe umujyi wa Cannes mu Bufaransa, Festival de Cannes. Kajanine yabwiye Ijwi rya Amerika ko gutorwa kwe ari ishema rikomeye kuri we. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe baganiriye akomeze abagezaho iyi nkuru.
Mu mugi w'abantu 9 bazohitamwo uwegukana agashimwe mu ihanishwa ry'amareresi riberuka umwaka utashe mu gisagara ca Cannes mu Bufaransa, bane n'abashinga ntahe batanu nabo n'abapfasoni. Umuririmvyi w'umurundikazi Kajanine ari muri abo bapfasoni ati kuba naratowe muri uwo murwi ntasanzwe nkurira mu gisata c'amasinema n'amareresi na gateka.
It was a big surprise for me.
Vyarantangaje cane gose. Sinari ndavyiteze kuko jewe igisata ca sinema ntigeze ndagikoreramo na rimwe. Kubona rero barantoye vyarantangaje. Ihiganwa rya Cannes riri mu mahiganwa akomeye cane gose ku isi.
this event is one of the biggest in the world. To be a part of that that prestigious jury.
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka kane kuno mwaka niteka rikomeye cyane gose.
A great honor in a way.
Kajanine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva mu 2015 haduki inyane za politike zifatiye ku biringo mu Burundi. Kajanine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigiki intwaro ya perezida Petero Nkurunziza. Twamubajije nimba ugo rugamba giye kubara rubangiriye na wati sindohoka ahubwo nzokoresha kakajyo kugira makungu amenye ikibazo kiri mu Burundi.
In Burundi they still kill, they still torture, they still rape, you know.
Mu Burundi baricana, baracahohoterana, baracakubagurana, baracafata abapfasoni n'abigeme ku nguvu.
And that cannot continue.
Ivyo ntibishobora kubandanya uko. Urugamba nzorubandanya. Ntidushobora kubemera ko babandanya kutwicira abana, gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu. Ugo rugamba ruri mu vyo niyemeje ntibikunda ko ndaruhagarika. Biri mu vyo niyemeje ni nk'akazi nkora umwanya wose.
But really, my goal, it's a full-time job for me.
Ihanishwa ry'amareresi gitiriwe igisagara ca Cannes mu Faransa y'umwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundikazi Kajanine ari mu bazogena uburyo gukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icongereza n'Igifaransa na cane cane izo yasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.
Iyo rero yari indirimbo Samborera yo murundi kazi Kajanine warumaze kuganira na mugenzi wacu Diane Nahazwe. Nkuko mubyumvise rero noneho tugeze ku makuru ya siporo n'imikino. Mu Burundi hakomeje amarushanwa ya Sekafa yabatarengeje imyaka 17 y'amavuko. Uyu munsi mu ntara ya Gitega habaye umukino wahuje ikipe y'u Burundi n'iya Ethiopia. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Fidele D'Antoine Nsabimana wakurikiranye iyo mikino. Fidele, umukino wagenze ute? Fidele, uranyumva? Yego, turakumva. Fidele, ngo usabe gatoya niba uri kuvugira kuri ho parireri uzikureho kugira ngo tubashe kumvikana. Ijwi ryawe riraza rivuga buhoro tutakumva neza. Yekomeza ho warugeze. None muri iyo mikino y'abatarengeje imyaka 17 igeze ku ruhe rwego?
Ahaye ni kuvuga yari imikino eliminatoire, ibimwe bita eliminatoire y'ukura namwo mu mapure, ni kuvuga uko baba bagabuye amakipe imwe nabyo genda arakura namwo biraheze. Rero uno munsi ni kuvuga amakipe azocabandanya mu rwego rukurikira na maekipe ya Uganda, Kenya, Tanzania na Somalia niyo azocakina mu nkino zigiye gukurikira.
None ayasezerewe na yahe?
Amakipe yasezerewe uno munsi mu Burundi na Ethiopia ari nayo makipe yari yakinye. Hanyuma igihugu cya Sudan na Zanzibar, ayo makipe yo hari habaye n'ikibazo cy'ubusuma ku bijyanye n'imyaka yateza gukina yakiye byatumye yaciye ahagarikwa mu kuvuga ama ekipe abyoca abandanya mu gihugu cy'Uganda, Kenya, Tanzania na Somalia. Ayandi yose ubu yasezereye ibiganiro.
None se Fide, iyo mikino hari yabizakomeza mu mpera z'icyumweru? Aba bazakina ari bande nibahari?
Abadukina mu kuvuga wiyobikiye ibyo cyabisha n'ibinyaruka, kuko Uganda na Kenya na Tanzania badukina, hanyuma kubera ko ari ama ekipe badukina mu cyiciro gitira icya kane, bizotuma binyaruka kubera ko ari ama ekipe yavuriyemo rimwe ari menshi, bijyanye n'uko ari ama ekipe atabandanije kubera ubusuma bijyanye n'iby'imyaka ya Sudani na Zanzibar. Baduce bakina baruhuka umwanya ukwiye, ariko ibirangamisi uko dutegeranijwe niko kizobandana.
Ndeka ngushimire cyane Fidele d'Antoine Nsabimana kuri aya makuru y'imikino uduhaye, urakoze cyane. Tunyarukire noneho mu Rwanda ku yandi makuru y'imikino, tureba ibiteganijwe mu mpera z'icyumweru. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Claude, ku cyumweru hateganyijwe iki?
Murakoze cyane Jenny. Nababwira ko mu mikino iteganyijwe nta nubwo ari ku cyumweru, ahubwo ni ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Hari umukino ukomeye uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 20 umupira w'amaguru, aho izaba yakira ikipe ya Kenya nayo y'abatarengeje imyaka 20, aho rero bazaba bahatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 20. Icyo gikombe kikazabera muri Niger umwaka utaha. Umukino ubanza rero wari wabereye muri Kenya ahitwa Machakos. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari yashoboye kwihagararaho inganya n'ikipe y'igihugu ya Kenya igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cy'u Rwanda kikaba cyaratsinzwe n'umukinnyi usanzwe muri APRF witwa Byiringiro Lage. Ni ukuvuga rero ku munsi w'ejo kuri stade ya Kigali Nyamirambo niwo umukino wo kwishyura uzabera, hanyuma ikipe izashobora gusezerera indi ikazahita ijya mu cyiciro gikurikiraho, ikazabura n'ikipe y'igihugu ya Zambia izatsinda hagati izaba yatsinze hagati ya Zambia n'izaba yarokotse hano n'izaba ibonye itike yo kwerekeza muri Nigeri mwaka utaha 2019, aho bazakina imikino ya nyuma yo guhatana igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 20.
None hari n'abafite amatsiko yo kumenya aho Rayon Sports yerekeza mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe, hari icyo wabavunguriraho?
Niko bimeze koko. Ejo mu gihugu cya Misiri i Cairo hazaba tombora yo kugabanya amakipe 16, amakipe 16 asigaye muri rushanwa rya Coupe de la Confederation. Amakipe 16 arimo na Rayon Sports yo mu Rwanda. Murabyibuka neza ko Rayon Sports yo mu Rwanda ejo ni kwa gatatu yasezereye ikipe yo muri Mozambique yitwa Costa do Sol. Amakipe rero asigayemo muri Coupe de la CAF ni 16. Aya rero muri tombora izabera mu Misiri ku munsi w'ejo bazarebamo uko amakipe azagabanywa mu matsinda ane, azaba ari amatsinda ane, buri tsinda ririmo amakipe ane. Aha rero ni ukwitonda kuko Rayon Sports yego yitwaye neza isezerera Costa do Sol, ariko hari ibigugu bishobora kuba bitegereje, harimo amakipe asanzwe azwi nka ASEC Mimosas muri Cote d'Ivoire, amakipe nka Raja Casablanca muri Maroc, ibikonyozi nka Inyimba muri Nigeria ndetse na USM Alger muri Algeria, amakipe nka Jorba muri Mali, amakipe nka Erihira ari muri Sudan. Ariko tujyibagiwe ko hari amakipe ari ku rwego wenda twavuga ko rudakanganye cyane 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 nko muri kano karere, twavuga nka Gor Mahia yo muri Kenya, twavuga nka Yanga yo muri Tanzania, twavuga nka Kara yo muri Brazzaville muri Congo, cyangwa se ikipe ya UD Dosongo nayo muri Mozambique. Bivuga ngo Rayon Sports hari amakipe akomeye, ariko hari n'andi makipe ishobora kugira icyo ikaba yakwihagararaho ikaba yakwitwara neza imbere yayo.
Reka ngushimire cyane, ubwo ukomeze dukurikiranire ayo makuru, hanyuma ejo uzatubwire nabyo uko bizaba byifashe muri iyo mikino. Urakoze cyane Jean Claude.
Murakoze Jenny.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mwari muduteze amatwi, turabashimiye cyane. Tukaba tuboneyeho akanya ko gushimirana engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, Zoniak Wojtek, engineer wadufashije kubagezaho amajwi, yarafatanije na Fasil Gebehu. Amakuru umwe yagejweho na Fide Niyongabo kuri mikoro Eugenie Mukankuzi, ndiye wafashe gukurikira ibi biganiro. Nongere mbashimire byimazeho mu izina ry'abagenzi banjye bose mwumvise muri ibi biganiro n'abateguriye. Mugire rero umugoroba mwiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu, tubifurije kandi weekend nziza mwese.